ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Sangwe ikaze nchuti wakunzi wiki gani royaga ndabibutse ko twumvikana kuri FM no kungurukana bumenyi West atua kaburungo ongea kaburungo info irijwi mwumva ni jajwe Mabre Kavunjapori duhere ibukavu. Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Internews yagiye kumenyesha makuru ku rwego rw'igihugu umushinga nawe Karim Bernard Dende yatemereye kuri wa gatanu ntwarane iradio y'ibukavu bita Mama Radio y'ishyirahamwe ya FM risanzwe rikorana n'ico kinyamakuru bakaba bavuganye bitari bike n'abayobozi b'iyo radio kukuntu boshishikara bakorana. Hakaba hiyumviriwe kandi n'ingingo zitari nke fata kibanza z'ukuntu bo bandanya bamenyekanisha ibibazo by'impunzi nubwo uwo mugambi bucurangira mwako karere ziherereyemwo. Dutega amatwi umushinga nawe Karim Bernard Dende kuri mikro ya Coretti Salima asubirwamo mu Kirundi na mugenzi wacu Emmanuel Bimenyimana.
Ishirahamwe Internews ryarateguye umugambi mfata kibanza hamwe nabo bikorana nabo basangwa n'ishirahamwe ry'abakenyezi bamesha makuru. Iryo shirahamwe ry'abakenyezi ryarakoze igikorwa gikomeye muri uyu mugambi. Ndibaza ko muri iki gihe mfata kibanza ndifuza ko kizomara amezi make turashobora gutumbereza igikorwa ku bibazo bijanye no kungana kw'ibitsina. Ndibaza ko ishirahamwe ry'abakenyezi rizoshobora gushika kure mu bikorwa by'amaradiyo rizokorana n'amashirahamwe y'abasangwa y'amahoro kubera ni ibikorwa by'ubuhinga.
Imurongwe igisata cy'imico n'ubugenegene kama Kimarinde cugaye inzu zine ziyogoshero zakorera mu site y'impunzi z'abarundi z'imurongwe. Bene izo nzu bakaba basabwa kuriha amadolari 150 y'Abanyamerika kuva mu ntango z'ukwezi kwa mbere munyonyo 2019 kugira ngo barekurirwe kubandanya bakora.
Nuko bariko baradusaba amatagisi ya leta, bakadusaba amatagisi kandi y'amafaranga y'umurengera, bakatubwira yuko twogura idokima canke igitase cha $50,000. Senere na asere bovugana nabo bantu bariko bararungikwa na leta kudutoza ayo mafaranga.
Nsozerere mu rusenda umuyobozi mpuza bikogwa mu mugambi w'inkino w'ishyirahamwe yaseri mu ikambi y'impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya rusena no mu isite ya murongwe umushinga nawe Aruno Garibwa yararangije urugendo rw'umunsi umwe yagize mu ikambi ya rusenda akaba yarakengurutse aho ibintu bigenze mu mugambi ufashwa uburyo bw'amafaranga n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryo kunonora imitsi komite internationale olympique. Umushinga nawe iranzi wariye ajejwe amahiganwa mu kambi ya rusena aragaruka ku bintu bikuru bikuru bayaje kuri mikoro ya mugenzi wacu Marisha Rere Nininazwe.
Muri make twari amaboko
tubare na basketball cubatswe muri mugambi yahapfuye ahindukira mu kambi ya rusena aho yagiriranye akanamakomeye ibanga n'abakozi b'ishyirahamwe
cadre umugambi
wiswe
kwirinora imitsi mu
gukinga urwaro ka sport
bajya abandi b'abasketball rero cyangwa abayengereza
muri iyo nama intamba myinshi y'ibintu by'umugambi iranzi olivye ajezwe amahiga mu mikambi ya rusenda yatubwiye bimwe bimwe byashyizwe imbere
ihari iri operationnel niyo idushobora gufashwa hanyuma batwemera yuko bagiye kuraba ngene bazogira iyo yindi migwi cy'abandi bakinyi mugabo bagisize maboko ya All Chad ntudu kibaza va nganya inkino hari ibibazo bijanye n'ama ekipema ntibikwiye kuko ngiye kubiraba n'ibya matche gusa muri antere murumva ni ngorane turamubajije atubwira ko niwe numero 1 donc akaba serukira CEO muri Hasel no kuvuga ko yatubwiye yuko n'umuntu agiye kwiyumvira inyishu nafise ku meza mugabo azoraba avugane nawe nabandi bantu basoba korana ko ntagari wenyine akoyavugana nabandi bantu basoba korana kugira ngo ashobore kuraba ngene bashobora kwapfuya.
Bamenyeshe ko umugambi nk'uyu uri kurarangurwa mu makambi impunzi ya May na Link yegeranirijwemo impunzi z'Abanyesudani y'Epfo zatsindara muri Repubulika Intwaro Rusange ya Kongo mu ntumbero yo gukingira ugwaruka biciye mu nkino nk'uburyo bw'amafaranga nyene bwa OIC.
Naha sozereye ni Serge Bisimwa yabateguriye iki kiganiro kikaba cyayobowe na Jacques Kaora kuri mikro ya Joe Mabre Kavunjapori na Gawane.